Eri Nesu de Amerika. Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami. Nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'Abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umushinga ntaheze none cyanyuze umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963. Ntarambiranye, ndabaramukije mutumire.
Amahoro neza Fidel.
Duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko Ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami, bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora.
Zari zitunganijwe neza, n'ukuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza. Yarafise ingabo ziwe, ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo. Bikavuga ko icyo gihe Uburundi bwari bucunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu, zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye, ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Uburundi buratewe wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe. Cumu aho uri ku rugendo, uri kurarima, uragiye, uryamye, umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Burundi ingabo zabwo zari Abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe, bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanya ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,500, 15,600, 16,675, 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,470, 1,173,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga kugihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi. Mwari ko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho kiwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzamba ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Chinikov ni cyangwa ifare niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi umuheto ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho ruhonyanganda bari bafise icyo gihe kandi byarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone dusse Jerome natumva.
Ati ubukona yibone nabwo bikimeze nka cehera hari ubyo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu bonye by'imigambo n'iby'izindi ngo mu Burundi ko ni umeze bwarahindutse.
Twariko turavuga ingene igisirikare cyari kimeze ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakolonije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar babita abaskari ni naho havuye igisirikari nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi abanyekongo babise ba Mususu.
Yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababiligi bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu 1915 batsinzwe.
hacha haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62
kuvyerekeye ico gisirikare cariho c'abadage kugeneye cari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya bizari bitandukanye mu byukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirije bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal batwumva
yego ndavumva
aho uri irindi zina
yego ndiko ndavumva aho ndi gusandi mu Burundi aziko tutavumva neza
yego mufise ikibazo icyumviro
mufise ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi boba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bijanye n'aya traite de Kiganda imwe batsinzwe nize ngomba kubaza
murakoze
imbere y'uko mu cyama mbanze numva inyishu uko mu Burundi nitumva
deka motumire abishure mumwishure
ikibazo ni ciza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari zina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata macumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1896 gushika 1993 itariki 6 ukwezi kwa 6 ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka 7 hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dufise kandi Aaron ku murongo wa telefone Aaron uratwumva
ndabumva
yego utubwire irindi zina naho amagaye utumbeye
Duhayimana Aaron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda
yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro shikiriza
ufise icyumviro ni kibazo
yego
yego bwambere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari se Barundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi murabonaho biteye
reka duvise kandi ari Remo aradutaye akamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabiri
ruhamya ndi ku Rwanda Kigali ku gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki cyabigeranya n'ubu ngubu nabaye bari bafite agaciro kugeranyije na ubu ngubu
murakoze sane wari yabisiguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze atufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyumviro
neza nadeza ndi mu Cibitoki muri komune Buganda zone ndabo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba nivweza ndimo ndaraba itwari y'ibyakiye ya kera ingene Burundi bwari bitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze kimwe turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe isha twosaba yuko abarundi kujya nyene byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke undi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiriye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi rya Amerika kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byabyifashe n'icatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo. Ibyo ni ibintu byiza cyane rwose. Hanyuma ikindi kigira kabiri, abo Babiriki n'Abadage baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere, ko hagezeho tukikukira. Mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko Ababiriki n'Abadage bakiturondera, byoba bipfa kuki? Waba bakirondera yiki ko twamaze kwikukira? Uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi, nashaka atucishirize ku mayanga icyo baba bakiturondera. Murakoze.
Mumwishure.
Icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari cyanabazanye. Baturondera ko akaryoshye, baturondera ko icyo dutunze, ko twokibashorera, tukibashorera ku mafaranga make cyane, bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga. Nico cyari cyarabazanye n'imbere, nico bari bakeneye, nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose. Nico cyari cyabazanye. Ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure, byavuye ku butwari bw'abami bacu n'Abarundi babiri. Umwami Sebarundi arongoye Abarundi, bamwemera, bamwibonamwo, bazi ko ari se kandi adacagura. Umwami ntiyarazi Umuhutu, nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe. Umwami ntiyarazi Umuhutu, ntiyarazi Umututsi, ntiyarazi Umutwa, ndetse ntiyarazi n'Umugano. Yarazi Umurundi, yari Sebarundi, ntiyari Sebaganwa, ntiyari Sebatutsi, ntiyari Segahutu, ntiyari Segatwa. Oya, Sebarundi, Sebarundi gusa. Ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye, icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ntigata. Natwe rero tubizi, tubona, twumva, twange kandi twange neza kujya kwa Gasore yavyanse. Ndaza kubacira ku mayange ngene yasize aturaze, ngene twirwanira, ngene turwanira igihugu cyacu, iteka ryacu, kandi tutarinze n'uguhogora neza kurya yabigenjeje.
Yego, ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu. Mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe u Burundi uko bumeze ubu, imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe. Hari aho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje, mwo bivuga muri make.
Abami bacu cyane cyane Ntare Rugamba yategetse Burundi imbere ya Mwezi, yari yatwaguriye yemwe eheraba Uburundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu zabuka hakurya. Rero ibugufi ibuha aho ni mu Buseruko, garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho Ntare Rugamba yabyariye wahavuye atera Uburundi umuhungu wiwe, agatera mwene wabo Mwezi, niwe niho yamubyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima. Urumva rero Uburundi bwari bwagutse cyane mu 1924. Niho rero Ababiligi n'Abongereza bumvikana, Abongereza bati mwababiriji mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Kairo igaca mu Buseruko bw'i Burundi gato, ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo, muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma, muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira, natwe tubungukire. Turahabahaye ariko ntituhabahaye rwose, turabatije ariko baradutije, ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari gihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 ni hafi komine nzima nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi 1999 cyangwa ntihenze na kane
niho Burundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
buha yo twahitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ga nico gihe
ah nico gihe
nico gihe nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze n'ukubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abande
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi numwe yarimo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababiriki n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababiriki ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiri kigusa
aho byahagumye gushika ryari gushika twikukire
byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo bamususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi 60 niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwo abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3, 9, 10, 11 ukwezi kwindwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati kenda abari mu Rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababiri baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute?
Urumva muri mirongo itandatu niho u Burundi bwatangura kugira icyiyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo, kuko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu ngo agasubira ayuzuze. Bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none, ntibakoresha icumu gusa, bakoresha noneho ibunduki. Nuko niko byatanguye. Ababirigi rero baratangura muri 60 bati twarakererewe, nta kundi tukibigira, reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazotungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda. Bari babonye ko hageze, ndetse ko twakererewe, ko nabo bakererewe, bati reka rero aho twakererewe tuharihe kwiruka. Niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwazangabo. Niho hatangura batangura kurungika Micombero, Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu. Mu Rwanda barungika bandi batatu nyene, harimwo Juvenal Habyarimana, harimwo n'abandi batutsi ngira ngo babiri. Batandatu bagenda mu ishure y'intwazangabo mu Bubiligi, ariko byari birebire. Buno nyene batangura kurondera intwazangabo zizotangura gukora ata mashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera aba mbere na mbere barya barusiga, barya banda bemeye n'abandi.
Yego, reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Ndayisenga. Ndayisenga, uratwumva?
Yego, ndakumva cyane.
Urihe? Irindi zina?
Ni Ndayisenga Vianne.
Urihe?
Ndi ngangu Bujumbura.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni ikibazo ufise.
Yego.
Turabona yuko Burundi bwo hambere bwitwagwa fami, turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi, ugafite abasoda ubwabo ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko, tukumva ngo hari abari mu ishyamba, tukumva ngo hari ibiki n'ibiki, tukumva ngo haratogwa ibitriga, tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu, tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza. Ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butagitwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma Burundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma ibyabwo, ariko ibintu nk'ibyo nke twuma tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho mva intwaro ya cami, tugasanga mbere twebwe nyine Abarundi tubyita ubwacu nyine. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo kumara, kuko ukuntu igihugu coba carikukiye gifite abasoda baco nyene, ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni. Akabazo kanje karako.
Murakoze, reka bishure.
Ituvuze nyakugira amahoro nibyo. Ubu umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose, twarasubiye inyuma, sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere y'uko yaho kure niyo twarasubiye inyuma. Mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru, mu vyerekeye ubumwe, mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu, umukuru w'igipolisi, umushingantahe, ingene twumva ubutegetsi caricyo. Umutegetsi atabaye se Barundi agize ati jewe ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi cyangwa ndi umutwa, biba byononekaye, byose ibikurikira byose birononekara, igisirikare cyo kica kikurikira. bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe suwi wacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri ico gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politika agira ati jewe ndi Sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cyami nico gikura bami batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa wewe uri umutegetsi uri wa hirya yejo uri uwubu uri uzovukejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntituzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu nyongorane dufise demokrasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
yego ndabumva
irindi zina huri
ndi muri Idaho
yego ufise ikibazo icyimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turavye Tanzania umutanzania ubwoko bwa ariko bwose bibonamwe nk'umutanzania kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwa nabo babiri ginyene babikoze uko icyo gisho kibazo cyane
murakoze mu mwishure
nda mukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye Burundi n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje katuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare n'abeze bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabivibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhonya abatutsi bate akira amadora ngomba guhonya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 6 6 9 abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimigisha nawe nyine aratwakuye Habimigisha, irindi zina
Mjedewo.
Uri he?
Ndi mu Burundi ngozi kumwumba.
Yego, ikibazo icyumviro
boje kwagushima kabisa. Iyo uwo mugabo cyo kigenda zagwacha twashimye cyane twashaka tunezereje. Eh gusa kadivise kindi kibazo twashaka kuzikiriza twe dusanzwe dufise.
Yego mubaze.
Ni kibazo kadivise twebwe abantu babashomeri bari ne mu Burundi bamwe bamwe. Bo twarakoze gusa abantu batumye udufaranga twacu gusa sinzi. Twashaka mujye dutumire ko Dr. Minise yazengira isha tuvugane twe ajirije amba tubwiye.
Nibaze ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga. Ico ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye. Turabashimiye ko mwaduteye akamo. Yego, murakoze.
Namwe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bikira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi. Mwakoranye gute n'ababirigi mu gushyiraho izo ntego?
Mu gushyiraho izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze. Urabona Rwagasore yatsinze kandi intsinzi yayindi itarashikwa ko, kandi sinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe. 91% amajwi ya Rwagasore wenyine arongoye abadasigana. Ni ukuvuga intebe 58-64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe. 91% atsinze bati ntibishoboka kudutsinda, turagutsindaho. Maze baca kuri bene wabo, sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'Ikirundi sinabatusi abaganwa inda z'ingoma nizo zamugandaguye. Maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya Rwagasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP. Avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha, mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje. Nico twakurikije kandi dufise akangonongono. Ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda, nta n'umwe yari yigeze aja mu gisota, nta n'umwe naje nari ndabarongoye, nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jewe ndazi bunduka ingene barasa. Nuko biva aho, ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye. Babigize kubera icyo kandi tubigira neza. Jewe ndibuka ko nabwiye userukira Ububiligi Enikio, namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare, abadufasha gukigisha, ariko umusirikare w'Umubiligi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka, si wewe. Uravyemeye? Ati ndavyemeye. Gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana. Kandi twarakoranye, kandi twakoranye neza.
Subire tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Simeon, uratumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura.
Yego, ufise ikibazo ku mutumire canke icimvi?
Yego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoroni zamaze kuva mu Burundi, ukuntu ingabo z'igihugu zagiye zabyitwaramwo. Yego ikibazo nari nzise ni icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiye biragenda.
Murakoze, arabishure.
gusa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga nibwo budasa bwa mbere. Ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami, murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura. Ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki, ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi. Izo twakoze. Ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare. Abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40, hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira, bari baribagiye kubakangura. Narabwiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka tabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi. Ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga, ariko benshi baraje. Nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami. Bari abarundi bose barwana, bari bafise amacumu n'imiheto ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa.
Yego.
Ariko cyane cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma.
Yego.
Gira amahoro.
Murakoze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Bitanga imana aratwakuye na wenyene aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije.
Aho ndi igitega.
Yego.
Ikibazo nari mfise ni kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba baragihinduye hana bakaziyiraniriza kandi umwami atari baga ku ngoma.
Mumwishure?
Sinumvise neza.
Mwasubira mukabaza icyo kibazo?
Yego, ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami bamwatse ingabo zimugendanira hamba bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma.
Muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami?
Umwami bakamunyuraniriza ingabo.
Hari umwami kanaka mwe mushaka kuvuga cyane ni muri rusange?
Navuze muri rusange.
Yego.
Niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambuse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire, none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga? Icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakiri umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami w'umurundi. Umurundi umwami w'uburundi ntakiri umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda siwa jejwe akaraye nakirwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekane dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo ugukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nivyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopoldo Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya kwibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr. Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yakiye ahunga
kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatusi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo canke icyo murishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwa mutumire nyakubahwa zenu nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kugabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
ico nikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama y'i Berlin bati rero abo nibihugu bye bihangange by'Uburayi bati rero Afrika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakenye turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afrika none twumvikane ngitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania yubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabwe y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afrika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho vyiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene vyo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugezeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanzo jaje mu kubibaza byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisera jeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe kwivuna bansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa y'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire umwe mwese mwa shobaye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turashimiye mugire ibihe vyiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere.
Records. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.